VOA. Iyi mumva ni radio ijwi rya Amerika. Turi genekerezo ya 20 ukwezi no kwa kabiri ku mwaka wa 2017 mwiriwe neza nshuti muteza amatwi ibiganiro by'ijwi rya Amerika ari Samira ni Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro byo no mwanya
hajewe kumva kwino gushika ku mutwe nimbuga itagusana masoro gusa twa tibona yuko baba batwangaje nka kumwe kwa mbere nyene kwa rurupfu rwacu rwa barushitse.
Uyu numwe mu banyagihugu wo mu ikambi yabegeranirijwe hamwe bugendana mu ntara ya Gitega bamirira kure umugambi wa leta y'u Burundi wo kugara ayo makambi ahari hose mu gihugu cy'u Burundi muti kubera iki inyishu ni muri kino kiganiro.
Most participants reaffirmed the principles and spirit of the Arusha Peace.
Uyu nawe numuhuza matati y'abarundi Benjamin Mukapa avuga ko hari shaka ku mpande zose zabegwa na matati yo mu Burundi byo gutorera umuti ibazo bigiye kumara hafi imyaka 2 turabigaruka ko navyo nyene mugume ku radio yanyu. Ariko imbere y'amakuru avugwa mu ntara no mu makambi maze ndabwire muri make ko leta z'umwe za Amerika zitangaza ko zihagaritse umutima n'amasanamu ya video yerekanywe agaragaza abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bica abanyagihugu barimo abakenyezi n'abana mu itangazo ryasohotse jo ku munsi w'Imana. Amerika ivuga ko mu gihe bwo bwicanye bwo bari bwo kuba ari uguhohotera bikomeye agateka kazi na muntu ku rugero rukomeye kandi bishobora kujana igihugu mu bwicanye n'umutekano muke. Amerika igasaba leta ya Kongo gutanguza vuba bwango amatohoza ifadikanije n'amashyirahamwe mpuzamakungu kugira ngo abagize ubwo bwicanyi bashikanwe imbere y'ubutungane kandi bahanwe vy'akarorero. Abategetsi ba Somalia batangaza ko abantu bashika kuri 30 bapfuye abandi barenga 10 barakomereka inyuma yaho bombe yari itezwe modoka iturikiye muri imwe mu isoko ku mugwa mukuru w'Umogadisho ku muhinga mukuru no w'Imana. Iyo bombe yaturikiye mu isoko yahitwa Kawogodeye mu district ya Wajajir. Abategetsi bajeje umutekano ndetse n'abaraho igihe vyaba bakavuga ko abahitanywe n'ico gitero bagizwe n'abanyagihugu abadandaza hamwe n'abasirikare ba leta. Gushika ubu nta numwe aritira ico gitero ariko yamara abategetsi batunga urutoki abagwanyi w'umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabab. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump agiye gusohora irindi tegeko ritunganijwe ukundi gushasha ribuza abimukira bamuka mu bihugu indwi biguriyemo abayisilamu kandi bivugwamo iterabwoba kwinjira ku butaka bwa Amerika. Ivyo vyashikirijwe n'umunyamabanga mukuru wa Leta Zunze za Amerika ajeje umutekano mu gihugu John Kerry kuruno w'Imana aho ari mu Budage mu nama y'umutekano yama iba uko umwaka utashe. John Kerry yavuze ko iryo tegeko rishasha rizobagiza kuruta iriheruka gusohogwa kandi ryateye impari n'uruhagarara kandi gikiyamirizwa n'amasentare yo muri Amerika. Iryo tegeko rishasha rikaba ritegekanije kuboneka kuruno wa kabiri. Radio ya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibicicenda na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mushobora kandi kumviganiro vyacu muciye ku rubuga rwo kuri internet yacu ariyo wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Radio ya Amerika yarusha mutwumvira kuri internet.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuanze tunyarukire Arusha mu gihugu cha Tanzania ibiganiro vyari maze iminsi ne bibera ya Arusha muri Tanzania vyaraye biheze kuri uno wa Mungu hafunditswe ingingo 10 zibwirizwa gutoregwa umuti kugira ngo igihugu kironke amahoro muri zo harimo ivyerekeye agateka kazi na muntu guhagarika ubwicanyi hamwe no gushiraho icuka ciza cha politique Umuhuza yavuze ko agiye gusaba vyihutirwa inama y'abakuru b'ibihugu vya EAC kugira ngo imufashe gutorera umuti ntambamye yabonye abaraho bavuga ko izo ntambamye ari kutitaba ibiganiro kwa leta y'u Burundi Pierre Claver niyo nkuru n'umunyamakuru wacu ari Arusha
Umuhuza wa matate Barundi William Benjamin Mukapa yavuze atwara igihugu cha Tanzania niwe yasomye ivyavuye mu biganiro Zarimaze misine bihuza abanyepolitike b'Abarundi.
Most participants reaffirmed the principles and spirit of the Arusha peace.
Atabitavye ibiganiro byose babonye ko amasezerano ya Arusha ari umushinge w'amahoro n'umutekano birama mu Burundi. Atabwirizwa kandi kubahirizwa gateka kazi na muntu haba mu vya politike mu vy'ubutunzi no mu vy'imibano ku Barundi bose. Atekene nuko biboneka ko amatata hari yatumye Abarundi batari bake bahunga igihugu kandi ko babwirizwa gutahukanwa vuba ivyo bahunze byavuyeho. Abanyepolitike bose bari muri ibi biganiro barahuriza hamwe mu gutera ivyatsi ubugizi bwa nabi bwose ababukora abari bo bose ati nabo bashaka gushika ku butegetsi nibakwiye gukoresha igikenye ati Burundi burafise ubwigenge ntangere bwo guhindura ibyizwa shingiro atari ko uko ibintu byifashe icihutirwa sico ahubwo no kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu
priority should be given to the consolidation of peace and stability of the country
Naho biruko hari bikigoye vyashekirijwe cyane cyane ko leta y'u Burundi yanse kwitaba ibiganiro ku munota wa nyuma aho muhuza avuga ko akenewe vyihuta inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko ku kibazo cy'u Burundi mu bari batumiwe muri ivyo biganiro haraburuna ni SNRD rutavuga rumwe na leta rubona ko bibagiwe kandi bafise uruhara rukomeye Jean Minani atwara uwo runani avuga cyane cyane imigwi igwanya leta ikoresheje ibigwanisho
hari abantu yibagirwa ari bagirwa bavuga ko bafashe umuheto bashagwanya nkunziza baciye mu vyinguvu hari aba generali bose koloneli ha majora ba kapiteni n'abaryetena n'abasoda basanzwe bari mu makambe igihe twoganya tukabasiga hanze ikibazo cy'amahoro twakironkeye umuti kuko uburundi bwo kwama n'abarundi bwo kwama bataryama bazi ko ari habazotera uburundi ni ngombwa be barimo
mu miti kibazo cyo Burundi umuhuza yarabajije abanyapolitike ico byumvira kuri leta mfata kibanza canke y'ubumwe abatavuga rimwe na leta barayifuza
nitugire leta y'mfata kibanza ihurikiyemwo bose abashamiranye tuyihe kiringo gikwiye imyaka 2 canke 3 itunganye igihugu neza
uwahoza twara Burundi Service ntibantunganya we abona ko hataragira ko iyo leta ijaho
icambira aho kuza kuvuga gutangura kuvuga ibya leta afata kibanza leta y'ubumwe banza muvuge muti hakogwa iki hokogwa iki kugira ngo ibintu bije mu buryo ni nyuma rero cyo kiza kikaza nico gituma atanyisha ugahantu za gutanga so kuvuga atacyo umuntu agifise ko ntituze turafata ikintu tugishira imbere kandi ibikendegwa bya mbere bitaraboneka
ntimuyishigikije cyangwa imureshigikije
ivyo sishobora kubyishura uno munsi niba tubanze turonke nyishu ku bibazo bikomeye ico kibazo c'impunzi iki kibazo c'abarundi bapfuye bishwe iki kibazo c'amaradio y'iwanyu yagiye akagira ingorane cyo kubenyesha amakuru mu kwigenga iki kibazo c'amashirahamwe yo muri societe civile ibibazo by'uko ugufashanya ku rudagati n'amakungu byagize byatosekaye tubironkera igishu hanyuma abo bishira mu ngiro so bazotugora kuronka
umugambo uri ku butegetsi SNDFDD urashimye ivyavuye muri ivyo biganiro Evariste ndayishimiye n'umunyabanga mukuru w'uwo mugambwe
cyari cyanzanye cyane cyane kwari kugira ngo dushobore guhura nabo banyepolitike bagiye hanze kubera ubwoba bw'ivyo abari bate gutembagaza ubutegetsi bari bababwiye rero no munsi kwari kugira ngo ndababwire ingene giye gucifasha hanyuma basubize umutima mu nda ndanezerezwa cyane nuko beshi muri bo numvise ko bavuga bati mu minsi iza tuzotaha hanyuma hari nabandi bavuga bati jewe ni numva ntunganiwe mu mutima nzoza mugabo bararose umwanya wo kumbaza ibibazo byinshi cyane ingene giye gucifashe hanyuma ndabasigurira kandi ndabona yuko bamwe nabandi batanguye kubitegera
no muhuza wagati mu gihugu Ombudsman Edouard Ndubimana ijambo ni nk'iryo
twashimye rero yuko ibiganiro byagenze neza twaravuganye turabona yuko bigenda kose urukiza ntago ruri ngaha kumuhuza twinda kugira nguvu hagati yacu kugira ngo dushobore gutoranya ibibazo byacu no muri yo ntumbero ndetse rero dushima guko tuja kuva ngaha barundi bamwe bamwe bari barahunze harabo twenda dutahanye harabo dutahanira amavarisi cyumvikana ko twumvikanye nk'abarundi naho umuhuza tutari kumwe cyo giye twavugana nibyo gushima rero abarundi bose cyane cyane nuko boshye n'uguva hame kugira ngo bonye nibironderera amahoro arama batarinze guhanga amaso amakungu
uretse abanyapolitike abandi barundi bahunze muri zako bagiye gutahuka vuba kubera umwizero
turasaba yuko abarundi bene bacu bohunga kuko mu gihugu hariho amahoro nivyo harashobora kuba hariho ikibazo cyane kiri ariko nta gihugu na kimwe gitagira ikibazo igikuru nuko abene igihugu bonye ne boje hanwa gatora inshuzo ibibazo byabo
muri abo basabwe gutaha harimo ubutwara umugambi sabanya Frodebu Frederico bamvuga inyumvira we wati sindota na vuba
jewe namba hari abo twabonanye bavuga bati none ntiwotaha ndababwira nti ugutaha kwiwanje si ibintu bivugirwa ngaho mu ibarabara sinshobora gutaha ata kintu cumvikanywe ko hanyuma ngo dutahe tugenda gufasha kw'igihugu cyubakwa ukundi kitariko kirubakwa ukukiri
umugambwe iprona uturuka micegera cambere c'umukuru w'igihugu mu byo washikirije harimo ibyerekeye agateka kazi na muntu abere gashatsa butwara amenyesha ko leta yokora ibishoboka byose kugira ngo ikibazo c'abakurikiranwa n'imitayi impuzamakungu kive mu nzira
abo baminani babusokoza baraje nibaza ryo ko ari kibazo kizobandanya kiganikwa nibiro by'umuhuza na leta na twebwe twese kugira ngo turabe ko twoshika cyane cyane ku ntego y'amatora y'ibihumbi na 2020 atamurundi numwe asigaye inyuma tugenda tugiye guhiganwa tutagenda tugenda guhezanya nimba bakurikiranwa kurikiranwa nimba basaba ikigongwe uwo wese nabo bakurikiranwa n'ubutungane je nibaza ko abantu bicaye hamwe bo bivugana bakaraba igisumba ikindi
Monteguro umuhuza afise nuko mu kwezi kwa gatandatu uno mwaka hoba habonetse amasezerano yumvikanywe ko na bose yo kugarukana amahoro mu Burundi Pierre Claver ni inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
Urakoze Pierre Claver niyo nkuru inkuru zose zitandukanye kwa bino biganiro vya Raheli birangiye vyamaze icenda murashobora gusubira kuzumviriza kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com amafoto nayo yagiye arafatigwa ngaho yarusha mukayaraba ku ruga rwa Facebook yacu ariyo VOA radio yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara mukanyi sase duca dukubitira mu ntara ya Gitega yavugwa mu ntara turahera gato mu gihugu neza na neza mikambi yabateshejwe izabo iri muri commune ya Bugenda na turi mu ntara ya Gitega ivugwamwa amakenga y'abanyagihugu wafatiye ku mugambi wa leta wo kugara amakambi yose yabegeranirijwe hagati mu gihugu ivyinshi ku ino nkuru tubaza umunyamakuru wacu Raisa Liliane inamahoro
Ikambi yabateshejwe izabo y'Ubugendana iri ku rutonde rw'izishobora kugagwa iri ku mutumba mukoro ku birometero bigera kuri 30 uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega iyi kambi irimo abantu bashika 3000 bateshejwe izabo bazirahani n'ubwoko bwabo mu mwaka w'1996 ntasango ntabanduka leta y'u Burundi iratanga yagyara makambi yegeranijwemo abanyagihugu hagati mu gihugu azokugagwa ariko ico bikoze umuvugizi w'ubushikiranga bw'intwaro yo hagati mu gihugu na Iraja Terence yabwijwe ijya Amerika ku mwanya n'umwanya ayo makamba azokugagwa
mu isanzwe gushikisha hatuvugana nta mpunzi y'umurundi iri impunzi mu gihugu cy'u Burundi kuko mu makomine yose 119 intara 18 imitumba yababa hafi 3000 abantu bose bari mu ngo zabo ntago yana zimwe zihari umurundi yitwa impunzi rero umurundi yaba yarahungiye mu Rwanda iTanzania canke Buraya canke muri Congo kubera ko atari mu gihugu yitwa impunzi ariko kuvuga ngo hariho impunzi mu Burundi nta mpunzi ihari ku bantu bakiri muri site kandi bakagomba kwitwa impunzi kandi bamwitomo ry'abantu ndumva ko ari ikibazo
icegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Gaston Sindimwo mu rugendo yagize Bugendana kuwa mbere itariki 13 z'uku kwezi yabwiye abanyabugendana ko zimwe mu mvo ziri nyuma y'uwo mugambi ari uko umutekano uri mu gihugu kwiye kugira umunyagihugu wese asubire ku mutumba komoka ko abegeranijwe muri ikambi ya Bugendana naho biri uko uyu mugambi basa nkaho batawerekwa
tubona pfaka yo mu 93 gato narabutse umugabo ndaburana no umwana n'abajyango bari batanguye kwica abagabo n'abahungu bakuzeye kuze kuva ku myaka 13 twebwe baraturindiriza ngo bazotwica mu nyuma mu 1996 tuza ngaha muri Bugendane hajewe kuva kwino gushika ku mutwe n'imbugita gusa na masoro gusa haraheze nk'isaha n'inusu twatumva indege iraje burendira shitse hajose nari njumba hanyuma baregeranye imibyimba bano bari baje kwica tuzatwumva bavuga ngo nimwiruke mwambwa mwe turapfuye twebwe abo basanze nyina gatima kagitera baca barayorera mu modoka hanyuma rero je imana yankingiye gucyo abandi bose barapfa bo twari kumwe mu nzu karashika abantu 27 urabona ukuguru ukuntu ari bitabagurike byo rero nibyo bimbabaza bimpahamura kuko ababitugiriye barababanye twabana kuva kera mutimo tubvamo bavuze ngo nta masita kihari ngo badukure ngaha aturi bari baraduhaye nukuri twe tubona yuko baba batwangaje nka kumwe kwa mbere nyene ari urupfu rwacu rwabarushitse
abenshi mubegeranijwe muri no kambi ya Bugendana bagizwe n'ubwoko bw'abatutsi bacitse ku icumu mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 993 n'igihumbi kimwe n'amajana 996 ukuba badashaka gutahuka kuri bo ngo biranasiguritse
twarahahamutse cyane gose n'igikomeye cyamaze kuza mu mutima wa menka ntitwokwiyumvira kuza kubaye uryame usinzire abatwiciye abantu niho bakiri kugira ngo twebwe tugendeyo tutabaze uwo muntu yatwiciye abacu kwa menka twaba tufise amahoro
n'imvugo zimwe zimwe zo kwamabikekwa bagatunga urutoki mu bibi bikogwa biratuma bamana umutima uhagaze
akagira nk'ikintu kiba nk'ibujumbura dufate nk'abantu bakicwa cyangwa umutegetsi kana kakicwa umva ngo babandi barasubire ngo vyandi nkambere ngo byasubire gukomwe cyangwa incungu ya demokarasi ngo nabo barasubire bamwe mbere bakagomba kuvyegekeka ku bantu bamu masite umwe bakavuga ngo ni bene wabo ngo ni bamwe bamanutse ngo kugira ibyo bagira kuvugerageje nko kumviza yo hagize nk'ahantu haba nk'igitero bavyega kimika ku bantu bava mu masite biraduhamura cyane kose
naho biruku abasigaye mu mitumba bahumuriza bari mu ikambi bavuga ko biteze kubakirana gweze
birigo bararesha mu mitumba naza tuza kuroshi wabo wumva hari ngo ari tugifitanye nyabaki ntangwa nimwe cyari ko
aho tutabakira abakozi baba utumire bakorera nabo bakagaruka bakadukorera turafashanya tugeze mu nzira umwe agwaye aramufata akamwunguruza none wumva atari abaduteranije kweri kabisa kubakira
kubwa Oswald Ntirampeba arongoye isite umugambi wo gukuraho amakambi y'abateshejwe izabo ushobora kuzimanganya ukuri kuvyabaye agasaba ko abagirwa n'ivyaha ku mpande zose abahutu n'abatutsi bokumvirizwa
mbega ko ayo masite atabayemewe bari mu ntumbero y'ubutegetsi bayashaka kugazimanganya ku nguvu kugira ngo kumbura ivyabaye muri kahise ntibigire ivyemezo abatutsi barapfuye abahutu barapfuye mbega bose bishwe mu buryo ubuhe bishwe gute tubiganire nitwasanga ari amakosa yacu ama tuvugane tikumbure abahutu mwabuze n'abatutsi mwabuze reka tugire urunani tuvuge yuko bitazosubira dufatiye ku makosa yabaye muri kahise
umustanera rongoye komune ya Bugendana Beatrice Butoyi araremesha baba muri site ko atagituma bogira ubwoba bwo gutaha yamara abahinga banonose ivyinyifato bavuga ko ikibazo cabahuye ni hahamuka jyamabiyo mu ntambara arico kwitondera bakabanza bagategurwa imbere yo gusubira mu buzima bwa kera intara ya Gitega yonyene iharugwamo mwe nayo makambi ashika kuri 5 igitega Raisa Liliane ina mahoro ijwi rya Amerika
urakoze Raisa Liliane ina mahoro yavugwa makambi nayo tuyahera mu ikambi ya Rusenda ari mu majefo y'igihugu cha Kongo harayihuguruwe isoko y'abarundi babahungiye ngaho mu kambi ya Rusenda umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo ni watubwira byinshi kuri ino nkuru
Zari byishimo byinshi ku baturage ba Kongomani n'impunzi z'abarundi gutaka ku mugaragaro iri soko rya kijambere ryubatswe mu Rusenda muri groupe ma Barara Nord secteur ya Tanganyika territoire Fizi kuko isoko bari basanganywe ryari rito kandi ntiryari ryubakiwe
isoko naje nabishimye gose kubera iragutse ninini urumva kwahora turemye isoko ira yari yaze uburere n'ukuri twashimye isoko n'ukuri kandi bavuze yuko dushobora kwisangira twese
twashimye kari hafi ikiyaga kandiga ushaka n'imboga mbizi uzoziduronka hafi utiri uja kure ngo ugurize ibyitse uzoziguri igitaruka wahageze
kweri jewe byanyoheye kandi byanshimishije kuba twarose isoko nshasha ngaha no kuvuga karusho twegwe turose mukuduga hariya mu isoko ya hariya byatugora kubera tubahangaha mu 46 ariko ubutuje ngaha bizotworohera cyane kandi mu gihe umuntu ari ngaha ufije kumva intugutu kagenda naho kwitanganya kukoga ni hafi y'amazi
iri soko rya kijambere ryatangiye kubakwa ku itariki 22 z'ukwezi kw'icenda mwaka 2015 rikaba rifite ubuso bwa metero kare 717 n'ibice 54 rikaba kandi ririmo ibitara 68 byo gushiramo ibicuruzwa Bwana Konate Muri umuyobozi uhagarariye ishyirahamwe rya ARD ariyo ryubatse iri soko ryuzuye ritwaye amafaranga y'amadolari 57,726 yasabye abaturage b'abakongomani n'impunzi z'abarundi kurushaho kugira ubumwe n'imigenderanire myiza binyuze muri iri soko aribahuza rya hawe izina rya CPGL Rusenda mu gihe umuyobozi wungirije wa teritwari Fizi Bwana Cihire Biringaniri wari umushyitsi mukuru muri ibi birori yasabye abacuruzi kuzajya batanga umusoro wa leta baba abakongomani abarundi ndetse n'abanyamahanga barishoreramo ibicuruzwa bamwe mu bacuruzi ntibumva uburyo bashobora kwishyuzwa kandi impunzi
urumvira isoko rishasha twinjiyemo twaje mu gatondo gusaba ibibanza twandiramo imboga batubwira yuko dutegezwa gutanga 5,000 by'inani byo kwerekana ko twinjiye isoko turayatanga tumaze kuyatanga bahita batubwira yuko dutegerezwa kandi ayo mafaranga dutanze atari ayo kugira atari ayo kugura iki gitanda amafaranga yo kugura igitanda bado bizova kwa perezida namba ari perezida w'isoko ngo ntiwazovuga amafaranga akwiranye n'igitanda ukuntu tuzogenda tugura ibitanda natwe tugomba tumenye yuko umurefuji ategerezwa kugura igitanda mu isoko kandi ari umuntu yahunze igihugu si rwacu twe dufite iyo twavuye dutegerezwa ko boduhereza ahantu ho kwandira atakugura isoko ryari ryiza nuko gusaba tuzana ibintu byo kuvuga yuko isoko tukeneye kugura ibibanza byo kudandana
abacuruzi bacururiza hanze y'iri soko rishasha ryubatswe bakaba bagiye bagura ibibanza ku mafaranga 10,000 by'amakongomani mu gihe abacururiza ku bitara biri mu isoko isakaye bategereje bizava mu nama ya komite y'isoko kugira ngo bamenye amafaranga bazajya bishura ndetse ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda
twacari mu kiganiro iwanyu mu ntara ijwi rya Amerika ryahariye amakuru avugwa mu ntara no mu makambi yahungiyemo impunzi z'abarundi ingoma n'imvyino vy'ikirundi biracica bigacika mu ikambi y'impunzi iri Nduta muri Tanzania mu mugwi witwa Club Ingoma akaranga bavuga ko hejuru yuko ivyo bikogwa vyabo bakora bibatuma baronka gasabuni binabatuma n'abana baguma bibutswa akaranga ku Burundi umunyamakuru wacu Leonce Niyongabo yishikiye ngaho mu ikambi ya Nduta maze adutegura ino nkuru
Uno murisho w'ingoma wa Club Ingoma nakaranga mu kambi impunzi nduta muri Tanzania Club Ingoma nakaranga mu kambi nduta ugizwe n'imigwi ibiri umugwi w'abahungu bavuza ingoma kumwe nabigeme
jandagira baramujanye tuje kumarirungu umana twaheranwe agiye mama dicana jandagira Jandagira baramujanye jandagira
Batamba imyino z'ikirundi Umugwi akaranga ku Burundi mu kambi nduta wavutse kambi maze ukwezi kumwe gusa yuguruye hari mu kwezi kw'11 mwaka wa 2015 wakirugwaruka kuva ku myaka 8 kuduga abana bari muri uyu mugwi bavuga ko banezerezwa nuko bari kubarigisha abandi bana akaranga ku Burundi
kubigisha tukahanura karemesha abantu
kibigisha tikaremesha umuntu wose yobagiye buye kugira ngo abandanye arema
ndumujene ndi mu ngoma akaranga ndiyumva mu kwisanzura neza kuja hamwe n'abandi kutukayaga uburundi tukiba tugafasha abarundi tubibagize ibyababayeko
bahamagarira mbere n'urundi rwaruka guhurumbira ko karanga uwo mugwe rero watangujwe n'umutambyi w'ingoma rurangiranwa yitwa Shimira Imana Jean Marie abana batari bake barawurumbira
umwana wese ategereza kuza kwiga karanga amenye karanga amenye umuco w'ikirundi amenye ikiranga uburundi cyangwa umuco w'ikirundi twese turabahamagarira kugira bitabeho batse kwiga ingoma kandi barabyitaho cyane rwose ubu tugeze ku gitigiri nk'abakobwa turavize nk'abakobwa 35 tukagira n'abahungu 50
naho bishika rimwe rimwe abaryohewe nako karanga ku Burundi bagatanga gasabune ubundi ngo ingorane n'umurengera
jewe kiretse umuntu ahakiye akangomwa akampereza n'amafaranga ijana hagura n'agasigati kubera ingoma ziraruhisha cyane zisaba rekiperasiyo kunywa amata kandi uri kurigisha abantu uraruha cyane kandi kugira bagire ku murindi w'umuvuduko ukomeye cyane ni ukuvuga ubu baradushyize no kubipankarite ngaha kubikarandiriye izi ngoma zo ngahindota barazikunda cyane rwose kubera bamaze kubona umuntu yazivuze hari hamaze kugenda mu bihugu bitandukanye rero kuri icyo jyewe nemeye nditanga nta na kimwe ndonka yani ndanagwara nkanamererwa nabi kubera ntaronka ikintu nsubizamo mu mubiri
ariko muri kazoza bategekanya gutunganya ibiteramo bitari bike
mu minsi iri imbere imigambi kubera aho ngejeje mu kwigisha ubu dushaka gutegura igiteramo cyerekana ingoma y'u Burundi kwerekana ingoma y'u Burundi kimaze ingoma ukuntu ifise akanovera kwerekana imico yayo kwerekana ukuntu ibintu ukuntu ni kuvuga akaranga kingoma dusaba yuko udufasha kubera dusanze turi mu nzi nta kintu nk'abantu bo hirya no hino badufashe ukuntu turaba ukuntu twakora twashobora gukora bakadufasha uburyo kugira dutegure icyo giterane
ishyirahamwe TSRS Tanzania Christian Refugee Service akaba ariryo ryitaho imico n'akaranga kugo rwaruka rw'abarundi Leonce Niyongabo induta muri Tanzania ku bwijwi rya Amerika.
Ikambi ya Nyarugusu nayo iri mu majepfo y'igihugu cya Tanzania ivugwamo umutima uhagaze n'umutekano w'impunzi zahungiye ngaho. Amakuru dukura muri iyo kambi ya Nyarugusu yemeza ko hari abarundi bamaze iminsi bava mu Burundi baza kumvisha impunzi ziri muri iyo kambi gutahuka. Navuganye n'umwe mu barundi ba mu ikambi ya Nyarugusu atangura ambwira ko uwo mugambi bawusigurirwa hakoreshejwe iterabwoba.
Baranatanga ibipimatumo yuko abantu biyandikisha bashaka guhunguka, bamwe bariko bariyandikisha, ariko rero icyo kivuyemo hari andi makenga yarahari yuko hariho abantu bava i Burundi binjiza imbonerakure barabakurikiranye bamaze guduha iyo nkuru, ariko tufise indi kambi yegereye ngaha y'abakongomani bagaca banyikirayo. N'ikimenyamenya nuko wahamagaye polisi umunsi umwe bari ahantu mu nzu bagomba gukoreramo inama polisi kubera isanzwe ikizi icyo kintu kuko hatanzwe amafaranga menshi ica iratuzikisha ivuga ngo banza mureke ngo turaza harahera amasaha abiri yose abanyagihugu bahakikije hama rero hacaza abasungusungu barashwiragiza abo bantu bamaze kubashwiragiza abo bantu baca bambawe na kugira nte guhunga baragenda bimaze kugenda gutyo hace haba ibintu by'amatragite ku bantu abantu impunzi zavuze ati aho bicose twarinjiranywe bwa yuko izo mbanakure binchizwa n'uwitwa Mingi.
Hari awumaze kubona ukashobora kuvuga ati uyu ndamuzi yegamiye umugambi uri ku butegetsi ari ngaha mu ikambi, kuko kuvuga ngo baraje mudafise ivyemezo.
Ivyemezo dufise nuko abo ndiko ndavuga bo baba ngaha mu ikambi, kandi nibo abo bantu bashikirako ni nabo bafashanya na polisi ya Tanzania. Aya matragite amaze gusohoka haje abapolisi bavuye igasuru bamaze gushika mu ikambi bashika bafata abo bantu batatu bo babinjiza mbonera kure n'abo bantu bavuye i Burundi. Bamaze kubafata baragiye ku ipolisi ya UN ngaha mu ikambi, ntawuzi ivyo batanze nk'ivyireguro, ariko inyuma y'amasaha atatu bace babarekura babategeka mbere yuko bazokwama baja gutanga isiguro iminsi yose mu gatondo, ariko baciye bagaruka mu bantu baza kuvuga abantu bo baba ariko baratanga izo nkuru nayo matracte.
Amatracte twibutse ko ari inzandiko zitaba zifise umukono.
Imikono nivyo inzandiko zatowe mu ikambi zitagira ku mukono. Bari banditse bavuga yuko hari abantu bariko binjiza imbonerakure mu ikambi kugira ngo zigishe abantu guhunguka bababwira yuko bazoshika babaha amafaranga Burundi zigishe abantu yuko ngo bategezwa kuguma mu mugambwe muri CNDD-FDD kandi bategezwa kuguma bashikika umukuru w'ibihugu nkuru nziza naho bari mu guhungira
abariko barabahimiriza gutahuka wemeza ko bari ngaho mu babanyi banyu bari mu makambi ni kushatse kuvuga
barimo imboneza zabo nabo twavuze hejuru abo nibo bari kubahimiriza abantu kandi nibo nabo bafashanye na police iri mu ikambi nyene twinjira ngaha mu ikambi niho rero bobo bamaze kubona ibyo biheze abo bapolisi b'igasuru bakaza bakabacana mu ipolisi iyo ngaha mu ikambi bagataha bace nabo babwira pra umusungusungu umwe bamaze kumufata bavuga yuko yoba ari banyenyagije izo mpapuro zitagira imikono ariko ni ibintu byo kurenganya abantu kuko ubundi bwobwo izo nkuru nizo barazitanze no mu mezi abiri aheze bavuze ngo bariko barabikoreramwo ngo bumvise ingene bigenda mugabo ntacavuyemwo n'uwujejwe ikambi ngaha hirya y'ejo twavuga yuko turondera umubonano tubaza kumuraba ariko rero baragiye basanga yafatiwe se hari kugira tumubwira ayo makenga
mugasaba iki muri rusange
twebwe nta muntu yatubwira ngo duhuhu uke twahunze ku kiringo kugira gatatu shankuru nziza kidahuye n'amategeko kandi icyo kiringo turabona nuno munsi abantu birirwa batoguziziga abantu birirwa barirahohoterwa bafatirwa gusa bapfungwa aha abantu benshi bari ngaha hari abo barenganije babakura mu kazi ngo kubera atari mu wa mugambwe baramara ibihe n'ibihe umuntu ahunguka kubera abyiyumviriye kandi abishatse none twe icyo dusaba muri rusange dusaba yuko UN Tanzania baducungire umutekano w'iwacu
nongaha turangirije makoze mwe mwatwumviza Diane na Hazwe na Innocent Kimenyi tuzosubira ejo nkaho twatanguriye.